Yeni Radyo İzmir'de Amerika. İzmir'de Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cy'umunsi wa gatatu itariki 29 y'ukwezi kwa kane umwaka w'2022. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo. Abarundi barenga 300 bari mu gisagara cha Uvira basaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cyabo kuko bagiramiwe n'inzara.
None twebwe twasaba muteyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo atusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dushike mu miryango iwacu.
Uwo ni umurundi yari yagiye kurondera akazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu byatanguye kuwa mbere birabandanye. Mu Rwanda ibiro by'umushikiriza manza mukuru w'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hirya no hino kubera ikiza cy'umugera wa corona kubahiriza amabwirizwa bahawe. Izo nkuru n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mu kanya yamara imbere y'uko dushikira kuri izo nkuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloys Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloys,
urakoze Fideli. Igipolisi ku murwa mukuru wa Madagascar Antananarivo kiriko kirasaba abanyagihugu bava mu ngo zabo kwambara udutambara two mu maso two kwikingira kwandura umugera wa corona. Abanyagihugu batabyubahiriza bahanishwa kugira isuku mu gisagara. Iryo tegeko rishashe ryatanguye gukurikizwa ku munsi wa mbere kandi abanyagihugu bafashwe batabyubahiriza basabwa gukubura amabarabara igisagara no gutoragura umwanda. Gushika kuri wa kabiri, Madagascar yari imaze kuronka abantu 128 basuzumwe ko barwaye COVID-19 ariko nta n'umwe irahitana kandi 75 baramaze gukira. Muri Uganda abakozi bo mu gisata cy'amagara y'abantu bavuga ko bariko barabona akarusho mu bitaro mu gihe bariko bararwanya umugera wa corona. Uganda imaze kuronka abanduye corona 79 na 49 bamaze gukira kandi nta urapfa. Umushikiranganje jejwe amagara y'abantu Jen Ruth Achenge avuga ko abantu bashasha banduye umugera baje bava mu bindi bihugu. Ihagarikwa ry'imirimo n'urujya n'uruza rw'abantu biteganijwe gushika ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 kuza. Umuryango w'Abanyetiyopiya baba mu karere ka Washington DC uri mu kigandaro cy'umubyeyi yishwe n'umugera wa corona muri uku kwezi ahejeje kwibaruka. Uyu mubyeyi ntiyigeze abona n'ikibondo ciwe. Wegne Debele yari afise imbanyi y'amezi 8 igihe yatangura kugaragaza ibimenyetso bya COVID-19. Yapfuye ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 kandi umwana wiwe ntiyanduye. Mu gisagara cya Washington DC hamwe no mu micungararo yacyo niho haba Abanyetiyopiya benshi muri Amerika, hari abagereranywa n'1,000,000. Amashuri mato mato n'ayisumbuye atari make muri Leta Zunze za Amerika yatangaje ko ahagaritse kwigisha hakoreshejwe ubuhinga bwa none, inyuma yaho abanyeshuri n'abigisha bashikirije ko ubwo buryo bwo kwigisha budatanga umwimbu mwiza. Amashuri yo mu Leta ya Georgia, Wyoming na Carolina ya Ruguru ari mu yandi yatangaje ko yugaye umwaka wose w'ishuri bitewe n'ikiza cya corona. Kwigisha abanyeshuri bari mu mihana yabo biciye ku buhinga ngurukanabumenyi byakozwe igihutihuti abigisha badafise ubumenyi bukwiye bwo gutanga izo nyigisho nk'uko abahinga mu by'inyigisho babishikiriza. Ni mu gihe Perezida Donald Trump kuwa mbere yateye akamo babura amatari barongoye amaleta gutangura kwiyumvira kukugurura amashuri, ariko ngo nta n'umwe yashigikiye icyo cifuzo. Umuhinga akaba anarongoye ikigo kijejwe ingwara zandukira muri Leta Zunze za Amerika, Anthony Fauci yashikirije kuri wa kabiri ko yiteze ko abandura umugera wa corona baziyongera muri Amerika mu gihe ibice bimwe bimwe by'igihugu biriko birugurura buhoro buhoro imirimo. Fauci yashikirije kandi ko atankeka umugera wa corona uzongera kugaruka ndetse ntuzigera ugenda burundu. Fauci avuga ko mu mpera z'uyu mwaka bizoba bimaze kumenyekana ko urukingo rwa corona ruzoba rwabonetse ariko kandi ko hazoba hasigaye kumenya ko hazoboneka urukwiye muri Amerika yose no ku isi. Mu biheze kaminuza yo mu gisagara cha Oxford mu Bwongereza yaratanguye kugerageza urukingo ku nguge kandi yashikirije ko byatanze umwembu mwiza cyane mu gihe byugaragara ko rukora incancho zingana amamiri ku 9. Hano muri Amerika Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji w'imigenderanire na Yadi Makungu yarashigikiye kuri wa kabiri kandida Joe Biden azohatana na Perezida Donald Trump mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na kumwe. Clinton yatsinzwe na Trump mu matora y'2016 ari mu bakomeye mu mugambwe wa Demokrate ashikirije ko afashe umugongo Biden akurikiye Perezida Barack Obama yarongoye Amerika imyaka 8 aheruka nawe kugaragaza ko azofata umugongo uwo mukandida.
Urakoze Aloyce Makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bibandanya mu gihugu. Ku munsi ugira kabiri, umukandida w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye ku munsi wa kabiri yari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa na Pierre Claver Niyonkuru.
Kari mu ntara ya Mwaro muri komine Kayokwe, indirimbo zimuhayagiza ziriko zirasamirana umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye yashimiye abaje kumushigikira. Amakuru avayo avuga ko kucivugo ciwe kivuga ngo turi kumwe twese birashoboka, yabwiye abanyakayokwe kwahimbawe n'intambwe y'iterambere iyo ntara igeze ko. Ndayishimiye yemereye abanyagihugu ko ku ntwaro yiwe niyatsinda amatora azokwihatira kuguteza imbere igisata c'amagara y'abantu n'ubuvuzi muri yo ntara ya Mwaro isanzwe ifise amavuriro make ugereranije n'izindi ntara. Ni ntara yamye iturukamwo abategetsi batari bake barimwo ukuru w'igihugu Ndadaye Melchior yishwe amaze amezi atatu atwara mu mwaka w'1993. Haravuyeho kandi vyegera vya mbere vy'umukuru w'igihugu n'abandi. Ndayishimiye yemeye ko ikomine yose muri zitandatu zigize iyo ntara ya Mwaro izo kubakwa ko ibitaro, umutumba wose nawo ukagira komite y'amagara y'abantu bagizwe n'abaremesha kiyago, hazoba harimo n'abize iby'ubuganga bashobora gufasha umugwayi imbere y'uko ashika kwa muganga. Yemeye kandi ko azogwiza amashure, amasoko ya kijambere, akegereza abanyagihugu amazi meza n'amatara. Umugambwe SNL nawo utavuga rumwe na leta urongowe na gato rwasa wakora ibikorwa byo kwiyamamaza mu ntara ya Kirundo. Indirimbo nko
haguru kutunyoni tukaguruka ngamase ya kera nagiho mu rutaro ijoro rirakuze bugiye gucya
hagato rwasa azoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu yabwiye abanyakirundo ko hageze ko bikura ko agatotezo bamazemwo imyaka 15. Yababwiye ko amwe yotogwa azoshira imbere yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu, umuntu wese akubahirizwa mu vyiyumviro vyiwe. Kirundo ni ntari kunze kubamwo amabi menshi aturuka ku kutihanganiranira mu vya politike, aho abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi bakunze gutana mu mitwe n'abanywanyi b'uwo mugambwe SNL. Rwasa yabijeje ko azoshira imbere ukubana neza kw'abanywanyi badasangiye imigambwe. Yavuze ko bibabaje kubona abavukana ku bavyeyi iyo badasangiye umugambwe barabana ribi. Yijeje kugwanya ukudahana ivyaha. Intara ya Kirundo ikunze kubamwo inzara iturutse ku ruzuba, ndetse n'abanyagihugu bagahunga uduce tumwe tumwe agatogwasa yabemereye ko ku ntwaro yiwe hazokorwa imigambi y'iterambere izotuma inzara ituzwa. Yibukije ko aho hambere Kirundo arage ariko ubu akaba atariko bikiri. Yemeye ko icyo gihe abanyakirundo bazosubira bakakibona. Abakandida mu bibanza by'abashingamateka naho nyene berekanywe ku mugaragaro mu Kirundo. Imyiyamamazo yabaye no mu zindi ntara nk'igisagara cya Bujumbura, intara ya Cibitumwe bemeje ko bazohunda amajwi agatogwasa umukandida w'umugambwe SNL. abo banyepolitike bahoze mu mugambwe iprona ishami ritavuga rumwe na leta hamwe na sharenditije yahunze igihugu abo mu matora yo mu mwaka w'2015 azurangiza kurondera amajwi mu banywanyi itariki 17 z'ukwezi kuza hasigaye iminsi ibiri ngo haba amatora Pierre Claver ni inkuru ku bwijwi rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Pierre Claver ni inkuru
Kubakunzi kubanywanyi bijwi rya Amerika ndabasuhuje hano I Washington kubera ikiza cya virus ya corona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radio ijwi rya Amerika yari abanyamakuru bacu hano I Washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru barya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri sanga nitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nkuko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana nabo muturanye mukomere cyane
banywanyi ba radio y'Ijwi ry'Amerika namwe aho muri mubandanye kudushikiriza uko ibikorwa byo kwiyamamaza biriko biragenda aho mu radio y'Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda ibiro by'umushikiriza amanza makuru y'igihugu bisaba ababandanya kurekugwa bari bapfungiwe mu mabohero yo hijya no hino kwerekiza cy'umugero wa corona kubahiriza amabwirizwa bahawe ni nyuma yaho ku munsi wa mbere ubwo rwego rupfunguriye abanyororo bagera ku 1,600 bari bapfungiwe mu mabohero yo hijya no hino mu gihugu Asunta kabo ya dufite ibindi kuri inkuru.
Icyorezo cya COVID-19 cyatumye inzego nyinshi zihagarika imirimo harimo n'urwego rw'ubucamanza. Ibi byazanye ingaruka zo kongera umubare w'abafungiye muri za kasho hirya no hino mu gihugu kuko inkiko zidakora ngo zirekure abasanzwe ari abere cyangwa se zikatire abahamwe n'ibyaha muri iki gihe abantu babuzwa kwegerana ari benshi kubera icyorezo cya COVID-19 ubushinjacyaha bw'igihugu bwatangiye gahunda yo gufungura bamwe mu bari bafungiye muri kasho za polisi mu rwego rwo kugabanya ubucucike bw'abahafungiye umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru bwana Musi Foste yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko mu gihe cyose inzego zizaba zitarakora bazakomeza kugabanya umubare w'abafungirwa muri za kasho kugira ngo babarinde icyorezo cya COVID-19
kubera ko n'inkiko ngo zitaro zikora kubera iki cyorezo cya COVID kandi abanyarwanda harabakomeza gukora ibyaha bagafatwa birumvikana kugira ngo twese cyangwa se twirindike ko habaho kuba abantu bakwanduzanya n'indwara ya COVID n'abantu bari benshi turatwita kugira ngo naho abantu tubare kure by'agateganyo aho ibindi bikomeze bari hanze baza kwicuma bari hanze ntago badusi yabo arangiye
n'umwitozo muzakomeza rero mukora kuko nanone ibyaha birakorwa abantu bagakomeza bagafungwa namwe muzakomeza mugenda mureba kugira ngo muri za kasho batabamo benshi bakaba bazana iki kibazo cyo kwandura COVID-19
reka tunasenga na COVID irangire ndukomeze muri iyi myitozo ariko iramutse igaragaza ko wenda n'ingamba za leta zigaragaza ko twakomeza kuguma muri mu rugo tuguma mu rugo tukabona ko kasho zikomeje hari abantu bakora ibyaha bari hanze bagafungwa noneho tukabona ko kasho zikomeza kugira ubucucike umwitozo wakomeza n'ubundi
ubushinjacyaha busobanura ko abarekurwa ari abakekwa gukora ibyaha byoroheje iki cyemezo kitareba bakurikiranwe ibyaha by'ubugome birimo iby'ubwicanyi ruswa ni ibyaha bifite isano nayo gusambanya abana gucuruza ibiyobyabwenge gucuruza abantu ndetse n'isubiracyaha ubushinjacyaha busobanura ko abari muri ibi byiciro bazakomeza gufungwa kugeza igihe inkiko zizongera gukorera umuvugizi w'ubushinjacyaha bukuru asobanura ko n'abarekuwe batagomba kwirara kuko wagaragarwaho n'andi makosa yakongera gufungwa
iyo ufunguwe by'agateganyo ntibivuze kubaye umwere ntibivuze kudakurikiranwa aba bose barakurikiranwe n'ubushinjacyaha itandukaniro rihari ni uko bakurikiranwe bari hanze ndetse muri aba ngaba haramutse ageze n'ukora n'ikindi cyaha ntibivuze ko atakongera ngo akurikiranwe yakongera agafatwa agafungwa rero ahubwo inama nabagira nk'aba ngaba wenda bafungwa by'agateganyo ni uko bakwirinda bakabitwara neza bakubahiriza n'ibyo bategetswe akenshi ni ukuguma aho bari cyangwa se no kwitaba ubushinjacyaha mu gihe bategetswe umunsi bategetswe uwo ariwo turasaba rero ko ibyo bategetswe cyangwa se ibyo basabwa kubahiriza n'ubushinjacyaha ko bavyubahiriza
abarekuye kuri uyu wa mbere ni 673 baje biyongera ku bandi 182 barekuwe bwa mbere ubushinjacyaha bugasobanura ko mu rwego rwo gukomeza kurinda abafungiwe muri za kasho nta mufungo wemerewe kugemurirwa cyangwa gusurwa keretse gusa ufite uruhushya rwa muganga rumutegeka kurya indyo yihariye Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika Kigali
urakoze Asunta bamwe mu banyagihugu b'abarundi barenga amajana 3 bari mu gisagara cya Uvira basaba leta ya Kongo kubafasha gusubira mu gihugu cy'u Burundi kuko bageramiwe n'inzara yatewe nuko imirimo bari basanzwe bakora yahagaze inyuma yaho imyuzure isinzikaje Uvira igahitana abantu barenga 34 bere igasenya amazu 3,500 inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira
Nsabimana Jean d'Audier aserukira abarundi bakora imirimo mu gisagara cya Uvira iwe na bagenzi be barigwa mu ijana barimo abafundi abakora mu tubare no mu hoteli twabasanze ku biro by'umujyi wa Uvira baje gusaba igihugu cya Kongo kubafasha gusubira i Burundi kubera ibibazo bafite byatewe n'imyuzure
urabona ko turi abantu dutandukanye dufite n'imirimo itandukanye je ubwa mbere ndi umufundi n'umufundi twakora tuba mu karatiye ya Gasenga mu murongo twari sumamwo kandi twaje dufite ibyangombwa bikwiye twinjira ku mugaragaro tugasoka ku mugaragaro no kuvuga nta yindi misiyo yatuzanye mu gihugu cya Kongo atari guhiga ubuzima aho habereye iki kiza cy'umwuzure rero harabaye ingorane abantu benshi barapfuye mwarayibonye rero no mu Barundi harabarundi bene wacu bapfuye abaguwe ko namazu hama ibintu bimwe birononekara kugeza no musi rero abahora bafite amashanti yo kubaka barahagaritse kuberako ati bakura ibikoresho n'inzara muri make kiratera rero twe turaje inama ati none byogenda gute kugira natwe turonke imfashanyo turiyandikisha mu badutwara aho tuba muri Kongo baranze kutwandika ati twandika umuntu afite imiryango mwebwe rero genda mutabuke mu Burundi wanyu ati kuko hariho n'abakongomani bagomba gutahana mu bazo cyo bakiye ndiko gushika ngaha kuri meri kugira ati ubivire meri de la ville bishobotse avugane n'aba na leta y'u Burundi barabimwe bo twakira tuje muri karantene nk'abandi badupime hako twicirwa n'inzara ino urabona ngene tumeze bamwe dufite tujyama dufite cyo turya
Ni muona Salvatore nawe ari muri aba barundi bari gusaba ubuyobozi bwa Kongo ko bwabafasha gusubira iwabo
none twebwe twasaba kugira ngo twegere umujyango wacu tugende i Burundi hama umuvyeyi w'i Burundi iki kibazo nico tumutuye tukimutuye kugira ngo adusabire uruhusha batugururiye kuri frontiere hama dusike mu miryango iwacu imiryango yacu yibaza ko turiko turakora ubuzi kumbe nta buzi turiko turakora urabona nk'ibintu byara imurongwe ibyacu byaratikiye abantu baratikiye nabi wacu ari abantu biwacu bagiye bi Burundi batashoboye kuboneka nico gituma rero uhari ukungene imurongwe habaye ntituronka tujyama nuwo bafise ahantu asanzwe apanze mwene inzu avuga ngo nimumpe amahera kumbe ntaharure ko nawe wicaye utari kurakora hama abari begereye muri akarere ka Murongwe nabantu tubayeho nabi gose turara mu makanevu ntitugira icyo twifuka ntitugira icyo twambara amazi yaraduteye aratera inzu nyinshi zirabomagurika twari dusanzwe dupanzemo
kurundi ruhande muri aba barundi bari kwifuza gusubira iwabo harimo n'abari basanzwe bakorera imirimo yabo y'ubucuruzi muri Uvira bavanye ibintu mu Burundi ariko kuva imipaka ifungiwe kubera ikibazo cya virusi ya corona babuze uburyo basubirayo Chanel Uwamahoro yarasanzwe acuruza imiti
Jewe na jenga hari umuntu yaranzanye atuzana tuje kudandaza imiti amaze imiti muri pharmacy imiti yazanye ikirahera imaze guhera na waca dutino tubaye tukimubwira yuko twatwawe ntiyabaye akitwishura none ubu dushaka ababyeyi b'u Burundi biwacu badufashe tujabuke iwacu tuve muri iki gihugu kitari ici waje mbayeho nabi ababyeyi nabasize mu Burundi inzi yuko nje guca amafaranga cabarugara
umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiki Kifara Kapenda avuga yuko ntabubasha bafite bwo gusubiza aba Barundi wabo mu gihe imipaka ifunzwe ariko yasabye aba Barundi bifuza gutaha kwandikira umuyobozi w'intara ya Kivu y'Epfo kugira ngo ari uzageza ibyifuzo byabo kuri leta y'u Burundi mwomenya yuko mu gihe abo Barundi bari kwifuza gusubira iwabo hari n'abakongomani nabo imipaka yafunzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kubera virusi ya corona nabo bifuza gusubira muri Kongo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo
Nchiti mwese namwe bakunzi ba radio Ijwi ry'Amerika. Ibikorwa byo kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi byaratanguye. Imisi yose kuwa mbere no kuwa kane Ijwi ry'Amerika bizokwegera umwe wese mu bakandida bari kubahiganira ico kibanza kugira ngo atubwire imigambi ngendegwa ko yipfuza kurangurira abanyagihugu mu gihe yogira amahirwe agatorwa. Ijwi ry'Amerika birateye akamo rero abanyepolitike bose uko ari indwi kwitabira ico gikorwa cyo kumenyekanisha ku radio yanyu imigambi n'imigabo yabo. Namwe bakunzi bacu, ico tubasavye n'ukuturungikira ibibazo n'ivyipfuzo mwa mwipfuza kubashikiriza. Turabashimiye.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Numwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo wateguriwe kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Abanyaziya n'abanyamerika bafite inkomoko muri Aziya bagize ingorane cyane. Abaturage bababonamo nkaho ari bo nyirabayamwe muri make ikaze mu kiganiro Amerikana. Ibinyamakuru, amaradiyo, amateleviziyo n'imbuga nkoranyambaga byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangaje ubuhamya bw'abantu batabarika rusange kubwoba barimo n'ihohoterwa ribibasiye. Urugero, Ted Liu, umwe mu badepite bakomoka muri Aziya bari muri Congress, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatangaje kenshi ko atinya gusohoka iwe mu rugo ngo ajye guhaha ibiribwa kubera ubwoba bw'uko hari abashobora kumugirira nabi bakamusagarira mu muhanda. Kuri Greg Orton, umuyobozi mukuru wa National Council of Asian Pacific Americans, urugaga rw'amashyirahamwe 35 aharanira kurengera abanyamerika bakomoka muri Aziya, umubare w'abahohoterwa ushobora kuba utazwi neza kubera ko hari abatinya kubivuga. Yemeza ko hari abakubitwa, hari abo baciraho, hari abo bakubita n'ibindi bibi birimo kubakumira. Naho Grace Kao, ukuriye ishami ryigisha imibanire sociology muri imwe muri kaminuza zikomeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kaminuza ya Yale, yemeza ko ibiba ari umwihariko ku bakomoka muri Aziya hatitaweho n'igihe igisekuruza cyabo kimaze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe ubwe asobanura ko ari umunyamerika kazi ukomoka mu Bushinwa. Ati Ubutaliyani bufite abantu benshi cyane banduye n'abazize virusi ya corona, nyamara nta munyamerika ufite inkomoko mu Butaliyani abaturage bishisha cyangwa basagarira mu nzira hano mu gihugu cyacu. Grace Kao avuga ko nawe atinya gusohoka, ati ntiwamenya icyo abantu bari bukuvugeho cyangwa se bari bugukorere ahangaha mu nzira. Mu mpera z'ukwezi kwa gatatu gushize, President Trump yaranditse kuri Twitter ati ni ngombwa cyane rwose ko turengera abanyamerika bene wacu bakomoka muri Aziya. Naho CDC, ikigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara, gisobanura ko ubwoko budafite aho buhuriye no kwandura no kwanduza virusi ya corona byombi hamwe, ariko kugeza ubu byose ntacyo biratanga ku baturage bakomoka muri Aziya barakomeza bakibasirwa. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Kwibasira abakomoka muri Aziya no kubita nyirabayazana w'ikibazo runaka si bya none muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dufate ingero ebyiri zonyine gusa kuko amateka yabyo ari maremare. Urwa mbere, kuva mu 1900 kugera mu 1904 mu mujyi wa San Francisco muri Leta ya California ni mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyorezo cy'ubushita Pest mu Gifaransa cyateye mu duce dutuwe cyane cyane n'abantu bakomoka muri Aziya muri rusange, uduce bita Chinatown. Icyo cyorezo cyahitanye abantu 119, cyatumye ivanguramoko rikara kurusha mbere. Ubutegetsi bwashyize Chinatown mu kato, ariko akakato tekashizwe mu bikorwa kimwe ku baturage bose. Abazungu bafite inkomoko zo mu Burayi bari bahatuye bo bashoboraga gusohoka no kugaruka nta ntambamye. Naho abaturage bari bafite inkomoko zo muri Aziya bagombaga kugira uruhushya rwihariye rutangwa n'inzego z'ubuganga, uruhushya rwo gusohokamo no kugarukamo. Bivuze ko abari bafite akazi hanze ya Chinatown bagize ingorane zikomeye cyane zo kujya gukora. Aba baturage barareze mu rukiko maze rubaho kuri ruvuga ko ubutegetsi buriho buhonyanga uburenganzira bwabo bwanditse mu itegeko nshinga ry'igihugu, kandi kwa kato kagomba kuba kimwe ku baturage bose ba Chinatown nta kuvangura moko. Urugero rwa kabiri, ku itariki ya karindwi mu kwezi kwa cumi na kabiri mu 1941 Abayapani bagabye igitero gitunguranye cyane ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu kirwa cya Hawaii. Iki gitero cyahitanye Abanyamerika barenga 2,300 gikomerekeramo abandi barenga 1,000, naho abasirikari b'Ubuyapani bakiguyemo ni 64. Bukeye bw'iki gitero mu ijambo yagejeje ku gihugu ari imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yose iteranye, President Franklin Delano Roosevelt yise iriya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Hashize iminsi mike nyuma yacyo mu ntangiriro z'umwaka w'1942, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe abenegihugu bagera ku 120,000 barimo n'abana bakomokaga mu Buyapani ijya ibajyana kubafungira mu nkambi z'umwihariko yabashyiriyeho. President Roosevelt yabihaye umugisha n'iteka rye numero 966 ryo ku itariki ya 19 y'ukwa kabiri 1942, igifungo cyarangiye mu 1946. Guhera mu myaka ya za 60, abakomoka kuri aba Banyamerika bakomokaga mu Buyapani n'abari bakiriho bari barafunzwe batangiye urugamba rwo gusaba indishyi. Babigezeho mu kwezi kwa munani 1988, ubwo President Ronald Reagan yashyize umukono ku itegeko ribemerera buri muntu wese wari ukiriho amadolari 20,000. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa se igitekerezo yifuza gusangiza abandi natwe tukaboneraho yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Juti mwese mkunda radiju ya Amerika, makuni bigani, tatuwa fiti muraka kanya wigaru kienga kuri mikro, alikumena afide ni yongabo, mugire ibihevziza, mubanda nyakumbiriza radio, yanyu radio, ijwi ya Amerika.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Iyi ni Radio y'Amerika.